Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abarundi 50 bahungiye muri Kivu y'Epfo muri uku kwezi kwa munani bavuye mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Kayanza.
Nanje umugande bamutwaye kuri cyonyine twawe Bujumbura kwibukira mu Cibitoke bacha musanga bashobora mutwara sinigeze nyango baramwishe sinabye kintu na kimwe nanje bakuraho baza kondondera.
Uyu numwe muri aba barundi bahunze muri uku kwezi rero asobanura impamvu zatumye atibye. Naho ibururi abantu 12 batawe muri yombi ejo ku cyumweru bararegwa gukora inama itemewe. Nkuko rero maze kubibabwira, abantu 12 barimo abacamanza 2 bafungiye muri kasho ya polisi mu murwa mukuru w'intara ya Bururi kuva ejo ku cyumweru bararegwa gukora inama itemewe. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arakurikirana iyi nkuru.
Bose uko ari 12 bafatiwe mu bunywero ibuta muri zone Muzenga komine n'intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi. Bahagaritswe na pariki kukira sentari isubiramo imanza ya Bururi ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara. Buramatari Frederic Niyonzima bagiriza gukora inama itemewe n'amategeko y'umugambwe ipedezwa mibanga uri muhitavuganwe n'ubutegetsi. Ababonye uko ibintu vyagenze bagitabwa muri yompi bemeza ko abo bacamanza 2 bari kumwe n'abarimu benshi bari baje bava mu makomine atandukanye yagize intara ya Bururi. Kuri uyu wa mbere, nk'uko amakuru ava mu bucamanzi burura vyemeza, bazindutse bumvirizwa imbere yo gusubizwa mu gasho k'igipolisi aho bafungiwe kuva kuri uyu w'Imana. Ibindi byahanyeze n'abakurikiranwa ko ntibiramenyekana kiretse kwagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko canke yo mu kinyegero. Twifuje kumenya niba vy'ukuri abo bafashwe ari abanywanyi b'umugambwe PDZ Gamibanga, maze tubibaza Abdul Kasim atwari uwo mugambwe wacitsemo kubiri. Yabwiye ijwi rya Amerika ati narabimenye, ariko mbajije numvise ko bonye n'ubwabo bivugiye ko batanyemera nk'umukuru w'umugambwe IPDZ Gamibanga, ahubwo bemera Marina Barampama. Uwo Marina Barampama avugwa n'umukenyezi yahoze yicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Uruhande rwa IPDZ Gamibanga twara ntirwemewe n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe bwemerera bugaha uburenganzira bw'ukora imigambwe mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu ijwi rya Amerika ntiratora Barampama kugira ngo agire icyo avuze kuri abo bantu 12 bahagaritswe bitirirwa ibaba rya IPDZ Gamibanga rimwegukira. Hagataho abandi banywanyi 13 b'umugambwe Senere nawo nyana utavuganwe n'ubutegetsi bari batawe muri yompi ku munsi wa gatanu w'indi buheze muri zone Biyorwa komine Butaganzwa mu ntara ya Rurigi mu buseruko bw'u Burundi barekuwe mu ijoro ry'umunsi wakurikiye. Indongozi za Senere zivuga ku itegeko ryo kubafata ryajyavuye mu shikanganje bw'intwaro yo hagati. Umukuru wa zone Biyorwa hejeje kubumviriza yababwiye ku icaha cyabo kwari kurangura ibikorwa by'umugambwe nyuma y'amasaha yemewe n'amategeko. Mu gihe bahagaritswe igihe cy'isaha 12:33 bariko bategura indirimbo n'intambo z'umugambwe wabo bitegurira kugurura ingoro ya Senere, babwiwe ko atayikorwa na kimwe cy'umugambwe cyemewe nyuma y'isaha 12 z'umugoroba. Eloge Wirika neza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Inkambi y'impunzi iri sanje muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo irakira Abarundi bakijyayo na n'ubu gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ukoresha ijwi rya Amerika mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ukigera ku marembo y'iyi nkambi uhasanga hari Abarundi bakambitse hanze y'inkambi, bamwe bicaye mu gihangare gihari abandi nabo bari guteka hanze y'igihangare mu gihe bagitegerejwe kwandika ndetse no kunyura ku musambo kugira ngo bemererwe kwinjira imbere mu rupangu rw'amanjanja ahari impunzi zemerewe ubuhungiro. Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro bavuye mu ntara ya Cibitoki, Bubanza na Kayanza. Bavuga yuko zimwe mu mpamvu zituma bava mu gihugu cy'u Burundi zirimo guhohoterwa bakurirwa n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'imbonerakure. Nije imbere Violette yahunze ava mu gihugu cy'u Burundi we n'abana be 2 amaze ukwezi kumwe muri iyi nkambi y'agateganyo yasanjye.
Njyewe umugabo wanjye haraje mu ijoro abantu bambaye impuzu zirabura baramujyana, bamaze kumutwara narabyutse mu ijoro ndatabaza baramfasha gushakisha. Mu iryo joro ntabwo twigeze tumuronga, nabukeye kandi turarondeza kandi turongera turabura. Hama mbaye ngaho iminsi 2 niho bagaruka baradodori wanjye, ndavuga ati abantu banshakira amahoro bacaba ababanyi barabyuka baza kuntabara niyo nanje nahisemo guhunga kuko nabonye mfise umutekano muke kuko uwanje bamutwaye sinzi ko hari sinzi ko yapfuye byose ntabyonze.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Sange buvuga yuko muri iyi nkambi harimo impunzi z'abarundi 150 barimo 50 bageze muri Kongo bahunze mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi k'8 kubera impamvu z'umutekano muke. Muri aba barundi 50 bageze muri iyi nkambi muri uku kwezi k'8 harimo abavuga iko bahunga igihugu cy'u Burundi bitewe n'uburyo bicara bafungwa kubera kudahuza ibyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ndakiruta Imana Jafeti numwe muri abo barundi bayiruka guhungira muri Sange.
Cye nahuza umutekano wanje muke. Cyo umutekano wanje muke nyari mugambwe wa CNDD-FDD. Hama ndavamo umugambwe wa CNDD-FDD. Maze kuvamwo nja muri FNL. Cyagiye kubamwo namwe ntotezwa cyane gose ntotezwa gute batuye idarapo ry'umugambi wa Senze Defudet maze kubamavuga kandi nayiture kuri navuye mu mugambi bamaze kunturatuza nahisemo kugira hane kugira muhunge na mandahunga cyo cyose abantu uko asera ubuyokingira ubuzima bw'iwacu aho turi ko ubuzima bw'iwacu nibukingiwe neza kubera turi hafi igihugu cy'u Burundi abo baduturatuza n'ubu barashobora kuza bakadusanga ahantu hafi muri Sange bakatugira ubuzima bwacu icyo saba nuko bodukura ahantu bakatujana kure ye igihugu tuvamo.
Ndayishimiye Aline no kugira ngo ahunge u Burundi aze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatewe n'uko umugabo wiwe yicaraga afungwa kubera ibyiyumviro bye bya politiki.
Nanje umugande bamutwaye ku icyo nyine twawe Bujumbura kwibukira mu cibuto kibacha musanga bacu baramutwara sinigeze nyango baramwishe sinamenye ikintu na kimwe nanje bakuraho baza kundondera kubivaye n'imigambwe kuko twari mu mugambwe uyu nawe akaba muri uyu umwe twimuke mu mugambwe wabo turavuga tuti nta by'imigambwe dukeneye ariko niko twoguma dukorera Imana gusa nibikunda tugenda ibyo mu mugambwe uje mu mbonera kure muri documentation bacu baramutwara uko asigaye imbanyi y'umwana n'abana batatu n'ubundi uko nyene niyo nahungiye no muri kirugu cya Kongo. Nshaje dusaba twege nuko batwubahiriza umwese mu mugambwe arimwo akaba muri uwo mugambwe nyene kuko twese nzikobura mu mugambwe umwe nuko twotana nuko amadini amasengero ari menshi nuko n'imigambwe ingana umwese afise ishengero asengamwo nuko afise n'idini yiwiwe ari bugirende ari bubemwo n'umugambwe aragende kuba mu mugambwe wiwiwe yiyumvamo apana guca bafata umuntu ngo baje kumwica muhora umugambwe.
Mumenye yuko izi mpunzi zikomeje gusaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe mu kwezi gushize kwa 7/9 ishyirahamwe rya SERI rifatikanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi ku bushake imiryango 33 igizwe n'abantu 88 yari ivuye mu nkambi yo mu Rusenda. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tubisange noneho tujye induta aho abarundi bo muri iyo nkambi y'impunzi iri muri Tanzania rero bakiriye nabi icyemezo cyo guhagarika ivuriro ritembera. Bavuga ko irindi vuriro nyine ryo ridatembera bazajya bajya kwivuzaho ni ukuvuga ryubatse riri kure cyane. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Iryo vuriro ritembera Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryugawe itariki 2 ukwezi k'umunani 2019 kumva zitamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ziba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji ca Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasavye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona baryugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kureno mu 2021 n'ukuri nitubona ngene tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha baryugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasavye mu tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'ibaryugare n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafasha ingigo kuca bajyugara tugiye guhera kuko yarari amavuriro yandi ari kure cyane y'iyi zone.
Nubu ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyo mu ya 15 no kuvuga ugasanga ntituvugagaruka uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe azari hatari ukugira umushikane no ugasanga yarenze gose.
Abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bo kwituye ari ku bitaro bya Kirindembe, ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwe ibitaro gusa. Abo barundi bahungiye nduta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane 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 abana baca binjira ibitaro, naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisatswe naho barembye bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari umwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi buvuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane cyane bakunda kwibanda bakamwakira agashenje bitaro naho n'abarembye cyane n'ahandi ugugendeka acata uyo mutekere parastamol imwe zibiri asataha kazoza kwivuza ku bitaro bitari umwegereye niko bagira
kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wo kwemera kuza baravura abantu bataha kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo na bararembye mugabo wavuwaga habwe imiti agataha agakira. Icyo nuko nico twosaba kuko iri vuriro riri mu izone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kure usanga bigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwiye kumwakira akamuvura. Icyo nje twosaba kuba bohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bataha ku ivuriro rikuru.
Iryo vuriro ritembere Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita Poste do Sante ya gatanu ni ya gatatu. Iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi by'isuku n'abizi by'imibano. Iryo vuriro ryagenda ryimuka ku mazone ari kumera y'inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16. Ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri. Kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukora muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania ba mu kijiji ca Muhasha igice gisanzwe kibamwe abantu benshi. Muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongerako ibitaro vya Kirindembe gusa. Abajeje ubu vuzi mu nkambi ya Nduta nitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kwiyugagwa ry'iryo vuriro ritembera.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri politiki. Abanyapolitiki b'Abarundi nabo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bamaze iminsi bagaragaza ibitekerezo byabo ku matora yo mu 2020 azaba mu Burundi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye inararibonye mu bya politiki y'u Burundi President Silvestre Ntibantunganya, wategetse u Burundi imyaka ibiri kuva mu 1994 kugera mu 1996, ubu ni senateri. Baca rero hirya no hino ibibazo nkoramutima birimo bigenda bigaragazwa n'abarundi batandukanye. President Ntibantunganya aratangira avuga ku gitekerezo cy'urugaga rwa politiki Senared rikorera hanze y'u Burundi cyo gutahuka leta y'u Burundi iramutse yemeye kuganira nabo.
Jewe mu buzima bwanje bwa politiki ndemera yuko mu bintu bimwe ibyose ariko biranga demokrasi harimo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora. Iyo ugiye gutora rero uko nyine ibyo rivuga ibitomora nuko ugiye guhitamwo ukawufite uburenganzira ubushobozi bwo guhitamo muri byinshi canke muri benshi. Hagize rero ngo muri aya matora avugwa mu Burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyaza mu tuzoyajamwo, urumva haragira ico byunguye muri demokrasi bifatiye kuri ivyo byo gutora. Nayo kubindi imvo z'abatumye ubwabo zije no zisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayo batumye bageze cyo kubwiye nuko ize batuzyo matora cyo tuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo gutora uwo bashimye muri bo. Kiretse gusa bibaye ugasanga amatora ntateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikari byo bisohoka mu biharuro bitangwa inyuma y'uko amatora yabaye.
Hari abarundi batari bake bavuga ko bihweje ivyatangajwe none ni Senared eka nivyo uyo mu goronani gwarotangaza mu ntango babona ko ugoronani goroheje imvugo namwe niko muyona.
Erega nuko ndabikubwiye umunye politike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike, ariho abuye umunsi usanga ko numengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga urashobye guhindura intumbero. Mugabo igihambaye nuko bashobora kwemeza abakurikirana na cane cane abo politike y'u Burundi iraba no kuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro. Gutaha rero bwa mbere n'uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira gutaha mu gihugu cyabo, mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga ukuje kuriya kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva cyangwa abandi bakayumva mu bwongereza burenda bo nyene akangodongona.
Nkuko mubizi Gorunandi ngo arasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yobaha ibiganiro, ariko mu nyishu leta y'u Burundi yatanze yavuze ko abo barundi nkuko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro. Iyo nyishu ya leta yoyo yakiriye gute?
Biva ku kugende umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni kuganira uganira mufise uwo mugira muti cyo tuvuga byose ubuzocurubanza ni naka aho naho ubucurubanza so wundi ni babarundi bo bene gihugu. Mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenegwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe. Buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza. Iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa abari mabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi. Hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye cyo kirakenewe. Iyo ugiye guhiganwa kandi ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye urazi ugundi havuga mu by'amatora urabona ngiye mu bihugu by'iwanyu ngizo za Amerika murandaje bandi mu Faransa usanga hari ibyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokoreka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza. Urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko abagenga amatora asimbutse ugushiraho abagenda bahagarira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero ndabonye nabo bantu barimwo batizo kuba ari abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abagikadwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe.
Hari abantu bavuga ko muri iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo y'urunani Senared eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya aheze imyaka 4 imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mura ko bashora kuba barataye mwanya
reka tureke kuzatwa duterana amajambo kuko kenshi yara usanga ndavuga gutyo bataraje neza icatumye wafashe ngingo bayifata birashora kuba nuko abo bantu bafashe ngingo bari siguye mugabo kandi jembora bonumengo muri politiki y'u Burundi hari abantu bafise ururimi rworoherwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo ico bariko barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi heze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye ibujumbura agiye hehe abari muhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko ari bo babigize ariko jewe saho nshira ikibazo ndagishira ahubwo kukugene abarundi bo bene kino gihugu cacu natwebwe turimwe twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora atizo kwiyumvirwa neza agategurwa neza kuko n'amatora azotuma u Burundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo utezwa kuja ndakunda kubisigura nejo bundi narabisiguye cyo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha amakuru ahatari hake abari hejuru mu bashengero hejuru mu bintu byinshi na kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri niburiburi yegereje imyaka 50
bakiri bato cyane yego
bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na 90 mbere genda kwenda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1987 utusanga rero ari abantu baciye mu nzira zaranzwe na za ngorane y'ugucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri ya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na 1991 1992 asimbuza ibyabaye 1993 aho perezida Melchior Ndadaye yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwicanyi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe yanaya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru mugo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kuja ahabona ugwaruka bamwe baruvuze rero ugwaruka atana kimwe je mvuze nongine subiremo atana kimwe usanga gwagirizwa cyangwa gwiyagiriza muri vyabaye muri iyo myaka
ari naco gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
ntakuvuga mu kivunga cyo bituma je mvuga ni aya matora arabayategura arabazoyajamwo ari n'abarundi na bene burundi cyane cyane bategezwa kubona rero ico gihe u Burundi bugezemwo abo nkubwiye umwana w'imyaka 18 nako si umwana datu kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu 2002 umwaka umwe inyuma y'amasezerano y'Arusha
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Enoch mwiriwe neza yego meye duga ku ijambo rero mubaze ikibazo ni mwamufite ikibazo canke icyumviro turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ehoze yarongo i Burundi tukaba turi ko tuvuga cyane cyane ku bishikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye duga ku ijambo
yego reka ndamwambe kwanza mutumire hama ibingirirwe ko direct
yego
narebe yavuye mu Burundi muri 2015 wengo bahundi ariko rero no muzi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwabo bakeneye kujya mu matora bakeneye gutsinda eske bazotsinda gute hari abatangiye gutegura amatora 2015 gushika no muzi muri 2019 hose narebe izokwerekana imigambi yayo icyo ni cya mbere cya kabiri icyatumye bahunga eske icyo bacarahe uno munsi baba baje mu Burundi gukina politiki kugira ngo batsinde amatora gusa cyangwa baze baje gukemura ibibazo byoba byaratumye bahunga kuko nyinda hari abantu muri bo bagirizwa ibyaha bya 2015 ko ko bazaba baje bemeye gushika bashikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukora kandi kago nizo zari ibibazo byanjye murakoze
murakoze Enock turi kumwe n'umushinga na Perezida Sylvestre Ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo byo kwishugwa cyane cyane nuri nuhurikiye munani senarede ariko turaza kumuhakanya gira ica bivuze ko naho ibyo bibazo bitamuraba cyane gose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo Ndikumana mwiriwe Ndikumana muri hega Ndikumana
ya mwiriwe kwa Fenda Mahoro
duga ku ijambo kibazo cyumvira
ijambo niko gere ndumva umutumire wa senarede atabaye hafi
yego
niko nari kubaza ibibazo birebire mbwa n'ubundi sinova ku murongo atacumbuze kubyerekeye ibiri hano mu gihugu cy'u Burundi
yego
turamaze kubona neza yuko nk'umugambo w'umaze iminsi uri ngaha mu gihugu umugambo wa Senebenge urongowe na Gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politiki y'u Burundi senarede imaze imyaka irenga ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubundi mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bahite guhindura mu gihugu barabona neza ko bizaborohera cyane cyane cyose yanje
murakoze Ndikumana n'ubundi n'ikibazo Ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura senarede ariko nkuko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu yanonosoye politike mu Burundi aize cyane rwose bivuga rero ko ashobora kugira icavuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinzwe ntahe Enock na Ndikumana reka tumwe ijambo Perezida Ntibantunga
murakoze kandi nabo bayivuze ibibazo byinshi babajije iyo haba nyene muri izo ndongozi za senarede urimwo akavyishura tukavyumva mugabo hari kitu tutavuze reka buriya mbese narede ubu ni kininde ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze uko yatanguye nahigeze ubu urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha makuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande cyo ni cyambere ica kabiri mbe barashobora gutsinda ivyo uno kubirekera abene igihugu kuko ijambo rya nyuma n'iryo barundi nibabashima bazobatora nibashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batabashimye naho bazokweme byateguwe neza aho intahe yagiye hanyuma uwo yabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze ivyo ni kubibaza n'ukuri zinoza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abanza kubibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi nizomfasha kugira ngo nshike kuco nemereye abarundi ntuzoze rero ugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanje niko ndiza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari icangiriya ukabiyufata
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uko gatangazo rero kaje nyuma y'ikiganiro cya President Sylvestre Ntibantunganya niwe wari umutumirwa mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Ikiganiro mushobora gusanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Maze ronda bashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.